ibi biganiro bisa nuko ari ibiganiro biriko bikurikira ibindi bitashoboye kugira icyo bishyitseko. Hanyuma uko iminsi igenda tubona yuko umenga ibyo biganiro arabashaka arabihurikiramo, bisa nuko umenga uko gushaka iryo shaka ryo kubijiramo iriko riratituka. Ibyo bigava yuko bamwe ku ruhande washaka tubije urwa leta bakabona yuko bobo ku ruhande rwabo igihugu atangorane zikomeye gifise, mu ruhande rw'abayigwanya nabo bakavuga ati ahubwo twe tubona yuko twuganira kuko hari ingorane ziboneka ziri ngaho kandi byo sagaseseshwa rumuri.
Ntaguciyemo mushyira na Defense Rwema, ibyo biganiro biramaze ikiringo kirenga umwaka n'igice. Hari ikibazo kugira ngo muri icyo gihe cyose abarundi babe batashoboye kugira icyo bumvikane ku ikibazo ku bwanyu kirihe?
Ikibazo aho kiri je nibaza yuko nk'uko benshi bakunda kubiserura twabanza tukaraba neza ingorane abarundi dufitaniye izo arizo. Umuzi w'izo ngorane wama umaze igihe kitari gito washaka ngaha twuvuga duhereye kwigandagurwa ry'umugano wa Rudoviko wa Gasore. Igandagurwa ry'umugano wa Rudoviko wa Gasore ryakurikiwe no kutumvikana mu banyepolitike, hama ibyo rero bica bituma haduka amacakubiri y'amoko. Mugayo imbere yaho twavuga yuko igandagurwa ry'umugano wa Rudoviko wa Gasore ryasongerewe n'itembagazwa ry'intwaro y'ubwami mu 1966. Ibyo bikaba byatumye rero abanyepolitiki ntituva ko bari n'abariho benshi mugabo incabwenge zari icyo gihe baciye batangura kugwanira gutwara uko umwami yatakihari kandi ari we yari Sebarundi ari wahuza abarundi bose. Icyo gihe waciye umenga n'imfubyi ziriko zirajyana atacamira. Ibyo rero byo kugwanira gutwara ku Gikenye byarabandanije gushika aho haza n'intwaro za demokarasi 1993. Mugabo izo zose zahumurije abarundi kuko ubwo bwicanyi bwabaye
n'ayandi n'abandi bategetsi bahavuye bagandagurwa mu nyuma.
Egome urumva izo zatumye yu abarundi batizerana, abarundi bagiranira ubwoba, abarundi atawucizera uwundi gushikaho mu 2000 aho abarundi batangura kuronderera hanze ubahuza abanyamahanga ngo baze kubahuza kandi abarundi twebwe ubwacu ari twe tuzi ingorane zacu.
Ariko nabo banyamahanga ntiborohegwa igihe bariko barashaka gufasha abarundi.
Abanyamahanga ntibishobora kuborohera kuko ubwa mbere na mbere ho izo ngorane zacu ntazo bazi, nitwe tubabwira uko ziri. Ahubwo ugasanga rero bamwe muri twebwe nyene kubera kututumvikana bakazumva kwinshi bigatuma badashobora gutora inyishu itomoye. Ikindi naco nuko ibyo biganiro mu kubijamwo usanga umenga barinda gusunikwa canke ugiyeyo nawe akagenda ku nyungu ziwe, bikerekana yuko agiye mu biganiro byo kugarukana amahoro ariko afite ico yubikiye ku mutima akaba arico rero agwanira.
Inyishu mu kanya gatoya cyane rwose, inyishu ku Barundi ku bwanyu yuva he?
Ku bwacu nk'uko twebwe twama tubivuga murabona intwaro y'ubwami yari intwaro yubatswe imyaka amajana ndetse ibihumbi ariko murazi ko yasenyuwe umunsi umwe. Ibyo rero ntibyoreka kugira inkurikizi mbi ku ingene igihugu cahavuye gitwarwa mu nyuma.
Idefense Rugema, murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze nkunikirije.